cyubahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano umukenguzi amateka Jim Inhofe yarahererekejwe umukenguzi amateka Mike Enzi akaba ari uwo muri mu gisagara cya Wyoming mu ntara ya Wyoming, naho Jim wewe akaba ari uwo muri Oklahoma. Bakaba rero bari baje kuramutsa nk'icyo umukuru w'igihugu nk'uko basanzwe babikora, bakaba babwiye yuko Mike Inhofe we yari amaze kuza inshuro zigera kuri 8, bakaba rero basanzwe bamenyeranye, bakaba bari baje kugira ngo n'ubundi babandanye imigenderanire iri hagati yabo hamwe na imigenderanire hagati y'ibihugu u Burundi n'abanyamerika.
Mu majambo make cyane rwose, ikintu bashitse ko n'ikihe, ikintu bayaze cyane n'iki?
Cyane umukenguzi w'amateka Jim Inhofe yashimiye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ukuntu akoresha ibishoboka byose kugira ngo Uburundi butere imbere, akanamushimira cyane cyane yuko ari umukuru w'igihugu yashyize Imana imbere. Ati na twebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko dukora mu kazi ka politiki, Imana turayishyira imbere. Ati turanafite n'umugwi wo gusenga imisozi kwa gatatu, ibyo bita prayer breakfast. Ati turasenga, ati igice cyose turanasengera n'u Burundi. Ati ejo twakwibaza yuko twabandanya tugashyigikira mu bikorwa mu kazi ka minsi yose byo guteza imbere igihugu. Ati rero icyo mwakora mwatubwira ibintu biri imbere mushaka yuko ibihugu biri u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorana. N'icyubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze yuko igikorwa kiboneka cyose kirakorwa ubu ari kugira ngo u Burundi buheraheze igikorwa cyatanguwe cyaturutse mu masezerano ya Arusha, kugira ngo Abarundi bamenye ukuri, bamenye n'ukuntu bashobora kubikoranira kubyagiye birakurikirana kuva u Burundi ubu habuze nka yuko ikwirakwira, kuko abenshi barabizi yuko igihugu cyagiye kiraka mu bitari byiza cyane, bikaba n'ubibandanya bigaruka twaro turaba ukuntu twabiteye umuti hasigaye tubandanye mugabo twamenye icyagiye kiraba muri iki gihugu.
Muri iki gihe hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ibiganiro bihuza Abarundi, cyane cyane ibibera hagati byarabaye, ariko ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bibera i Arusha byabitekanijwe ko ibyo biganiro bibanda bizoba muri uku kwezi kw'icumi. Ibyo biganiro ku Barundi benshi no ku n'ibihugu bicuditse n'u Burundi, ibyo biganiro byarateje cyane rwose. Hari ikintu wavuze ku byerekeye kwihutisha ibyo biganiro bihuza Abarundi?
Icyo kicyo cyerekeye mu biganiro cy'igihe kigaruka mu biganiro bagiraniye uyu munsi. Mugabo icyo nzi ni uko ibiganiro byabaye mu Burundi mu minsi iheze byari bigizwe n'imigwi ibiri. Hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu birangwe n'umugwi NPA, hakaba n'ibindi biganiro byari bihagarariwe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Ibyo nabyo rero ibya mbere byaraheze umugwi watanze icegeranyo, kandi n'icyo cegeranyo kikaba cyarakorewe ko aho nka bimwe mu by'abenegihugu bari basanze bijyanye no gusubiramo ibyirwa shingiro by'u Burundi, hacyo hajyaho umugwi nawo nyine uwo kwerekana ingingo zimwe na zimwe zohinduka. Icyo gikorwa nacyo rero kikaba cyegereje kurangira. Mu byerekeranye rero n'ibiganiro byabereye hanze nk'uko mubizi, byaravuyemo ibitari bike aho n'abanyapolitiki batari bake bahavuye bataha, abandi nabo abitwa ko bari mu nzu batahaga nk'uko mubizi, cyane cyane bava mu gihugu cya Tanzania baba abanyapolitiki cyangwa abenegihugu basanzwe bajya barahunga ibihuha ku byabaye mu Burundi. Ibyo biganiro rero biboneka yuko abanyapolitiki bari hanze bafite izo bashikirije, bakaba izo bashikirije bishobora kugikorerwa ko mu gihe ibiganiro byaheruka babandanya ngaha mu Burundi, kuko nk'uko mubizi na kera narindi Abarundi bamwe baganira nkaba nibagere yuko n'ubundi bajya babandanya baganira, umuntu wese uzaba ashaka gushikiriza ashobora kugishikiriza kuko hariho Leta bitewe n'abenegihugu.
Muri iki gihe nk'uko mubizi mu ndwi iheze harabaye ibyemezo bibiri by'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agati y'akazi muntu, aho vyibonekeza ko hariho ibintu vyereka agati y'akazi muntu katubahirijwe mu Burundi. Icyo kibazo ntabwo senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi bigeze bakiyagana mukuru w'igihugu?
Nk'uko nababwiye abo bakenguzi amateka baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baje cyane cyane kugira ngo bumvirize ibiriko birakorwa hagati mu gihugu, kugira ngo igihugu okay ariko cyo kutsinira mu byereke bitembere bakaba batangiye rero muri ibyo byinshi usanga rimwe na rimwe bigaruka ku binyoma bigenda biravuga ibintu bino kuri za interineti ariko ko mukimbajije nabwira icyo ndakivuze ko mvuga nti mwari bikurikiranye amanama yarabaye muri za Geneve ibyegeranyo biraba bishyigikiwe n'ibihugu by'igihugu bya Afurika barerekana yuko ibyagiye birandikwa n'iyo migwi ivuga yuko iharanira iteka hagati y'akagena muntu ari ibinyoma kandi rero mukamwe arabonye yuko n'abavuga ngo bafate indongo zacu babijyane ngo ilahe muri za Hollande byari ibintu by'abantu ubona yuko bivuga ibyo bishakira adafise uko nyine igihugu kimeze mu gihugu kaba rero wanashaka tunateye n'ibyatsi niyo pepeyi iboneka yuko ibiriko biraboneka ibintu bakora usanga ariko ikintu cyo gushaka kudembereza abategetsi bo muri Afurika nk'uko biri kuboneka biriko biraboneka abayobozi babo bayo bari kubarakorera amafaranga bagenda baremeye ikintu ga ishyushye abarongozi bo muri Afurika nk'uko byabaye muri Cote d'Ivoire bakagera n'aho bafunga umukuru w'igihugu Gbagbo Laurent Gbagbo akenshi bamubwiza none yagiye habona yuko rujya rwego ari urwego kugira gusa ruje kurenganya abantu hariho abantu bari inyuma nka leta z'ubufaransa bigenda biremereka inyuma y'abantu
tugarutse kuri urwo rugendo rwa senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi mwavuze ko cyane cyane bashimikiye ku migambi y'ukuntu Burundi bwotera imbere hari impanuro babashikirije kugira ngo Burundi nabwo nyine buze bwafata inzira iterambere
ego me nyenshi mukuru w'igihugu yaberetse ibisata bimwe na bimwe abagwiza tunga bunamirika bashobora gukorera mu kugira ngo igihugu kisumume gitere imbere hakaba hariho wanashaka n'abagwiza tunga basanzwe bamaze gutangura gukorera ngaha mu gihugu cyacu Burundi aho ibikorwa biboneka Burundi bukeneye ari ibintu by'umuyagankuba cyane cyane mukamuzi yuko n'igisata cy'ubutare n'agataka nabyo nyine kiriko kiratera imbere ati abo bakeneye kugira icyo baterera ati banashaka nabo bigeze mu tunga Burundi cyangwa ibyerekeranye n'akaranga ibyo abarundi nabo nyine bashobora gukora muri leta zimwe za Amerika turashobora kubikora hanyuma tukagirana imigenderanire ifatiye ku kwunga Imana ifatiye ku kubahana ifatiye n'ibyo kubahana hanyuma
Ibi bitegekanije ko abo basenateri babonana n'abandi banyapolitike mu Burundi
birumvikana yuko imbere yuko babonana na nyacyo mukuru w'igihugu bamaze kubonana nabo mu bushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya n'andi makungu bakaba bavuze yuko urugendo barategeje ngaha mu Burundi bazobandanya baja mu bindi bihugu by'igihugu akarere ka Afurika y'Epfo
ala ndiyo meda Nzeyimana icegera cy'umuvugizi wa presidence y'Urundi ndabashimiye cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane.